twashimiye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe kuri micro muri kumwe na Jewe Diane ni nahazwe ngiye kubashikiriza amakuru n'ibiganiro twafitiye muri kano gatondo. Muti twabateguriye iki uno munsi mu gatondo amakuru yacu turaza kuyahera kuyageza hirya nino ku isi haza kurikirwa n'inkuru imwe yo mu karere k'ibiyaga bigari inyuma y'iyo nkuru turaza kubashikiriza ikiganiro cy'urwaruka ejo kizakurikirwa na dusangira ijambo. Ngire ndabahikaze nshuti bakunze ibijwi rya Amerika ambassadeur wa Amerika muri ONU Linda Thomas yemeza ko hari ingabo za Eritrea zikiri muri Ethiopia. Ayo makuru aje abeshuza yaheruka gutangazwa n'abategetsi ba Ethiopia bavuga ko abasirikare bose ba Eritrea bavuye ku butaka bwa Tigray. Ambassadeur wa Amerika muri ONU ariwe Linda Thomas mu kiganiro yakoranye n'amenyesha makuru mu rugendo arimo mu gihugu cha Kenya na byinshi yavuze ku vyemezo vyuko ingabo za Eritrea zikiri muri Ethiopia. Yagize ati naho bari barategetse kuvayo baracariyo. Itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters ijwi rya Amerika rikesha ino nkuru ryasavye umushikiranganje wo gutanga amakuru muri Eritrea Yeman Gebremskel gutanga umuco ariko yirinda kugira ico avuze. Umuvugizi wa leta ya Ethiopia, umuvugizi w'igisirikare ca Ethiopia, muhanuzi vy'umutekano mu biro vy'umushikiranganje wa mbere wa Ethiopia nabo nyene banse kugira ico bavuga kuri ano makuru. Hari ari ku musirikare afisi ipete rya general mu gisirikare cha Ethiopia yahakaniye Reuters no makuru agira ati mu ntara ya Tigray nta bandi basirikare bahari atari ingabo za Ethiopia gusa. Umuvugizi w'ingabo za Tigray we yamara yemeza ko afisi ivyemezo vyo basirikare ba Eritrea baharurwa mu bihumbi bakiri ku butaka bw'iyo ntara. Ingabo za Eritrea zagiye muravyibuka muri Ethiopia mu rwego rwo gufasha urugamba ico gihugu carimwo nabitwaje ibirwanisho mu ntara ya Tigray. Amasirano y'amahoro yasinywe hagati y'abategetsi b'intara ya Tigray n'aba Ethiopia mu kwezi kwa 11 mu mwaka uheze yategeka ko abasirikare bose ba Eritrea babwirizwa gusubira iwabo. Abasesanguzi bakaba bavuze ko ingabo za Eritrea zidakinjuye Burundi ngo zisubire iwabo bizodindiza amahoro muri Ethiopia na Tigray. Intambara muri Tigray yatanguye mu kwezi kwa 11 ko mu 2020 ikayimaze guhitana ibihumbi n'ibihumbagiza by'abantu yangaza miliyoni n'imiliyoni z'abanyagi. Tukiri kuyavugwa ku mugabane wa Afrika, Libya n'Ubutaliyano vyasinyiranye amasezerano yo gukorana mu vyo guhanahana gaze. Ayo masezerano afise agaciro kama miliyari 8 y'amadolari ya Amerika akaba yasinywe hagati ya societe y'Ubutaliyano yitwa Eni n'iya Libya yitwa NOC. Amasezerano yasinywe mu rugendo umushikiranganje wa mbere w'Ubutaliyano Giorgia Meloni ariko akoreye Tripoli muri Libya. Amaze gusinywa ejo kwa gatandatu, Meloni yavuze ko ari amasezerano azofasha cyane impande zose. Agira ati azotuma haboneka ubuzi akomeza igihagararo cya societe Eni. Amasezerano hagati y'Ubutaliyano na Libya azomara imyaka 25, akaba ari amasezerano abonwa nk'ashobora kuza gusahiriza gaze Ubutaliyano bwahora bukura mu Burusiya imbere y'uko intambara burimo na Ukraine yaduka. Ibihugu bitari bike vya Buraya biriko biriga ingene bishorera gaze vyahora bikura mu Burusiya ku mugabane wa Afrika. Ubutaliyano ahandi bwari bwaratanguye kuraba ko guza burakura gaze ni muri Algerie. Hambavu igisata c'ubutunzi ibindi vyatwaye Meloni Tripoli birimo ikibazo c'abimukira aho bitegekanije ko aganira n'abategetsi ba Libya ku kibazo c'abimukira baca muri ico gihugu bagana mu Butaliyano. Kuva mu Muammar Gaddafi avuye ku butegetsi mwaka 2011, Libya isigaye ari nk'igitarugwa abimukira benshi muri Afrika yo munsi ya Sahara. Abakomoka mu bihugu by'Abarabu n'abava ku mugabane wa Aziya yo majepfo bacamo kugira ngo bashike ku mugabane wa Buraya. Madame Meloni hagifata ubutegetsi mu kwezi kwa 10 ko mu 2021 yari yavuze ko azohigura n'abimukira baza mu Butaliyano baciye mu nzira zitemewe n'amategeko. Ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu Butaliyano bukavuga ko mu 2022 abimukira barenga 105,000 binjiye mu Butaliyano biciye mu nzira zitemewe n'amategeko. Ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe abimukira OIM bikavuga ko ibahari ya Mediterane icamwo abo bimukira ari inzira ya mbere igoye gucamwo. OIM yerekana ko mu 2022 abagera ku 377,000 baguye muri iyo bahari bagerageza kwinjira ku mugabane wa Buraya. Hijuki Amerika turabandana n'amakuru agezeho hirya n'ino ku isi tubafitiye muri kano gatondo. Ibiganiro vy'ingene ibihugu bitunze biri ku ruhande rwa Ukraine mu ntambara irimo n'Uburusiya vyo ironse ibiduga vy'intambara birindi bisasu, indege z'intambara n'ibisasu vya misile birasa kure bigeze kure. Podolikal, umuhanuzi mu biro vya president wa Ukraine, yatangaje ano makuru avuga ko iki ari ikimenyetso ciza cuko amahanga atahuraho intambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya igezeho. Umutegetsi muri Ukraine yumvikanishije naho biruko ko hari ibihugu bitunze bitarumva ko ari ngombwa gufashisha ibirwanisho Ukraine kubera ubwoba bw'impinduka vyotera mu makungu. Uburusiya na Korea ya ruguru vyagiriza akatari gake ibihugu vyo mu burengero kwivanga cane mu vy'intambara ya Ukraine n'Uburusiya mu gufashisha ibirwanisho bite imbere Ukraine. Uyo mutegetsi mu biro kwa president Zelensky ntiyavuze amazina y'ibihugu bigihiga imanga ku bufasha bw'ibirwanisho yemeza ko igihugu ciwe gikeneye. Yagize ati, turiko turaraba ingene twumvikanisha cane iki kibazo kugira ngo badufashe. Inshuti zacu zibwirizwa kumenya ivyo dukeneye kugira ngo tugabanye ibitigiri vy'inzirakarengane ziriko ziricwa, ivyo nonekara birimwo amabarabara n'ibindi bitandukanye. Tubwirizwa kwerekana neza rero akaga umugabane wa Buraya uzorwamwo ari nkamwe tutaronse uko twivuna. Amerika n'Ubudagi biri mu bihugu bimaze kwemerera Ukraine ubufasha bw'ibirwanisho birimwo ibiduga vy'ingwano birinda amasasu. Mu baneguye ubwo bufasha harimo umukuru w'ishyirahamwe ryo kwivuna umwasi hamwe OTAN, igihugu ca Hongrie, Uburusiya na Korea ya ruguru. Hongrie igabisha mbere ko izogerageza kuba intambara ikomeye igihe cose umwe bwa Buraya bwo kwifuza kuja mu nzira ya Amerika n'Ubudagi mu vyo gufasha Ukraine mu bigwanisho. Amakuru yose abagezeho hirya n'ino ku isi ku juge Amerika mushaka kuyasanga kandi kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Ijuri Amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Bitigiri vy'abakenyezi bapimisha imbanyi zabo mu Burundi biracari hasi cane. Mu ntara ya Makamba hijuri Amerika ryakoreye kuri iki kibazo iciye ku bakunzi bayo gushika mu mpera z'ukwezi kwa cenda ko mu 2022 hipimishije hagati ya 33 na 35% kw'ijana vy'abakenyezi bari bitezwe. Inkuru ijuri Amerika yateguye iciye ku bakunzi bayo mu Burundi mu isomerwe na mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye.
Kuva mu mwaka w'2025 leta y'u Burundi yaratangaje ko abakenyezi bibungenze bapimwa kandi bakavugwa ku buntu. Ariko nubwo bimeze uko, urugero rw'abakenyezi baja gupimisha imbanye zitarenza amezi atatu baracari bake mu ntara ya Makamba. Mu mezi cenda ya mbere y'umwaka w'2022 ubuyobozi bw'amagara y'abantu mu ntara ya Makamba bwaharuye hagati ya 33% na 35% y'abakenyezi bapimishije imbanye zabo zitarenza amezi atatu. N'abakenyezi baja kwisuzumisha inyuma y'iminsi 15 bayejeje kwibaruka baracari bake bari hagati ya 55% na 63% muri ico kiringo nyene. Abakenyezi twahuriye kwibyariro ry'Imakamba bavuga ko
hari igihe nagumye niyumvira ati ngira ngo sivyo batari vyo muganda tebatereka nja gusuzumisha canke ndahaheza ico kiringo
vyarangoye birashika canke ndahaca ico kiringo c'amezi ane. Harimwo batinye bavuga ati ngo jewe ngubumenya ngo ndafise inda ngumengo ndoba ngahitse nkwaye inda nk'umwana atarakura bwarirya n'ikosa.
Hamenyimana Meltusi umuremesha kiyago wo ku mutumba wa Makamba ya mbere arabyemeza. Abakenyezi iyo basamye imbanyi umwana bakurikije akiri muto baragira isoni bagashima kunyegeza imbanyi baca baja kwisuzumisha imbanyi iboneka imaze amezi arenga atatu. Ikindi kibituma nuko abagabo bigira sindabibazwa mu bijanye n'amagara y'umukenyezi yibungenze
kubera baragira isoni. Dufate nk'akarorero nk'abakenyezi usanga bafise abana bakiri bato bakurikiza abana bakiri bato baca batinya kuja gupimisha imbanyi kubera yuko bibaza yuko bo batwenga.
Ibyo rero biragira ingaruka ugasanga imbanyi rakorote nkuko nibitanga da Froze w'inyange Imakamba yabibonye ku mubanyi wiwe.
Harimo batinya bavuga ati ngo jewe ngubumenya ngo ndafise inda ngumengo ndoba ngahitse nkwaye inda nk'umwana atarakura bwarirya n'ikosa n'umwana yaba afise ameza ngaho urashobora kugenda rwose uba wabigize.
Ikindi kiringa abakenyezi batisuzumisha ku rugero rushimishije ni iminsi 15 inyuma yo kwibaruka. Iyo bumva atagasonga mu mubiri ibyo kuja kwa muganga ngo barabe ko magara yabo ameze nabi ntubabaza ikibituma n'udukogwa twishitwa mu rugo niyo saba Nestori umwakirizi w'ibyariro gy'Imakamba atabakenyeza ibibungenze badafite ingorane ntibaza kwisuzumisha
mu cyo cyambere beshi baza kugira bafite ingorane gihimba kuri karibwa cyagiye aboneka amaraso ikaraza niho kesha za kwipimisha mbane nahandi igitigira cyari gito cyane gospelera bataramye akamaro guza kwipimisha mbane mu cyo cyambere
mugenzi we Ineza Alice na wati nubwo wubona ibimenyetso byuko wibungenze ni byiza kuja kwa muganga kuko
kambere bwo ntubuzi ko wibungenze kurashaka kwibaza ko wibungenze no ugasanga ntiwibungenze cyangwa ukabona ninda iriko iratera ije imbere mugabo ugasanga n'izindi ndwara zirimo
kuzimbanye kuze bigora abaganga gufasha umubyeyi n'umwana mu gihe baba bafise ingorane
ukaza nko ku mezi atandatu tugasanga afise ibiro by'umwana yari kuba afise amezi atatu umva kubikosora ko bigoye cyo kimwe niyo waje kare kwiyurumva uje kare cyo tuguha impanuro zingene uvyifatamo amagara y'umwana n'aya mama wiwe akagenda neza cyane
kuja kwipimisha sha ofisi mbanyi kare birafasha kugira ngo umubyeyi bamuhe impanuro z'ukugeneye ufungura neza yo kwigenza kugira umwana yibungenze agira amagara meza bagahabwa n'imiti yo kubakingira malaria kubijanye n'abakenyezi bagaruka gusuzumisha amagara yabo inyuma y'iminsi 15 bibarutse baracari bake abo bakira nababa bafise ibibazo Nestor niyo saba
n'icyo gihe bakacabaza hamwe twabagurira habaye ingorane kumaye kitakize tugize turabaza rero twasanga rero n'ingorane mu miryango acaye muri bimwe bya kera n'izukana umuzeyi basanga rero umuhungu abatankona n'umugore wiwe akirikare atarakira ziranguma cyangwa igumare cyangwa gisebura turakira abantu batari bake kandi ibintu byinshi bikiri umwana nk'ivyo mu isanzwe bisaba nuko vyatagiye
hari nabandi bagira ibibazo kubera isuku rike mu bihimba byirondoka
cyangwa gasanga ubwiye ati jewe ego nashitse mabukwe acyankandisha uburoro bw'ibitoki naje ahantu hakandisha uburoro bw'ibitoki urumva n'ibicafu kongeramo akacyasubira kuza rero yamaze gusebura
hari n'abapfa kubera kuguma bava uturaso duke ariko bakabifata minenegwe Alice Ineza
ashobora no kuguma yaragize akayemohaji gake akabifata minenegwe kubera aho hantu hatugaye neza canke yaragize akadeshirire gatoyi kadafashe gatuma guma yibaza ko ari nko mu maraso ugasanga rero ni baba mama bagiriyeyo ugasanga aranapfiriye muhira bagaca batangura kwibaza ngo nababanye bamuroze nibiki naho kumbe ni kuta gisha gusa ya consultation poste na kare chonya nico cabivuyeko
Nestor niyo saba umwakirizi w'ibyariro gy'Imakamba ahanura ababyeyi gukurikiza impanuro z'abaganga imbere yo kwibaruka n'inyuma
kamunotero ababyeyi n'ukuri nuko waza kwisuzumisha inyuma yo kwibaruka tukaramagara yabo ingena meze tukaramagara y'abana kuko namagara y'abana gihe baje tusha tubahimiriza kugira ngo bacandagisha abana babo birafite akamaro gakomeye cyane gose rero nkabasaba yuko umuvyeyi wese ayivuye haje kwibaruka yoweza kagaruka tukasubira tukamusuzuma nyuma y'indwi zibiri amagara tukasubira tukamusuzuma tukarakomagara yameze neza mwe n'umwana wiwe
mu ntumbero yo gukwega abakenyezi bibungenze baje gupimisha imbanyi zikiri nto abakenyezi barahabwa imisegetera yo kwifuka ngo ntibaribwe n'umubu utera malaria amavuriro arafisa baremesha kiyago babafasha guhimiriza ariko abakenyezi bipimisha imbanyi ikimaze amezi atatu canke bamaze iminsi 15 bibarutse bagumari bake
ijwi rya Amerika tubandanize ku kiganiro ejo
tubahaye ikaze mu kiganiro ejo ngaruka kwezi ku burenganzira bwa muntu ntimuge kure
Nikose
ndakumva
ubundi byo numva ngo n'uburenganzira bwa muntu bishatse kuvuga iki ubwo burenganzira se nubuhe ndamutse ntasobanukiwe n'icy'amategeko abivugaho ntabariza he mu byukuri
Ese nawe waba wibaza nk'ibi bibazo kurikira ikiganiro ejo buri wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi usobanukirwe byimbitse uburenganzira bwawe
ni kuri Radijwi rya Amerika ku murongo w'104 n'ibice bitatu FM
Iki kiganiro mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda
Amahoro y'Imana bane namwe mwese mukomeje gukurikirana gahunda za Radio Ijwi rya Amerika ivugira ku murongo w'104 n'ibice bitatu FM. Ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda. mu kiganiro cyanone mugiye kubana nanjye uyisabye Christina Nadine wa Mahoro ni uhagarariye iki kiganiro mu gihe Mizero Crispe ari ku buhanga bw'ibyuma. Nizere ko namwe mukomeje gukurikira Radio Ijwi rya Amerika mumeze neza. Mu kiganiro cyanone nkuko mumaze kubimenyera kabiri mu kwezi tubagezaho ingingo zigaruka ku burenganzira bwa muntu. Uyu munsi turi bwumva abafite ubumuga bukomatanyije ku kijyanye n'uburenganzira bwabo mu kuba bahabwa uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Hari abafite ubumuga bukomatanyije bwo kutumva no kutavuga, bagorwa no kubona impushya zo gutwara ibinyabiziga kandi bafite ubushobozi bwo gutwara. Bakunzi bacu rero, nimuze gucikwa n'ikiganiro cy'uyu munsi kuko turumva umwe mu bafite ubumuga bukomatanyije utwara imodoka. Si ibyo gusa, turumva n'umudepite uhagarariye abafite ubumuga mu nteko nshingamategeko y'u Rwanda atubwiraho urugendo rwo kuvugurura amategeko arengera abafite ubumuga rugeze. Bakunzi b'ikinamico ngira nkugire, nimucikwe n'agace ka 20.
Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 07/28/22/32 cyangwa kuri 07/28/58/14/11. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp.
Kaze nanone mu kiganiro sho cy'uyu munsi aho mumaze kubimenyera ko kabiri mu kwezi tubagezaho ingingo zigaruka ku burenganzira bwa muntu. Uyu munsi turi bwumve abafite ubumuga bukomatanyije ku kijyanye n'uburenganzira bwabo mu kuba bahabwa uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. U Rwanda rwasinye amasezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu, ingingo ye ya 7 ivuga ko abantu bose bafite uburenganzira bungana imbere y'amategeko. Ariko usanga ku bijyanye no gukorera uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga ku bafite ubumuga ntibemererwa kuba bakorera urwo ruhushya. Abafite ubumuga bukomatanyije ni ukuvuga batumva, batanavuga, kuri bo ngo ni akarengane mu kuba nta byangombwa bahabwa byo gutwara ibinyabiziga. Samuel Munana, umuturage ufite ubumuga bukomatanyije utwara imodoka, avuga ko bafite ikibazo cyo kuba mu Rwanda amategeko atabemerera gukorera impushya zo gutwara ibinyabiziga. Ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Nkuru Nziza Pacifique. Turamwumva mu ijwi ry'umusemuzi we Kwizera Clementine.
Uratangira dusangiza ubuzima bwawe bwo gutwara imodoka.
Ubusanzwe nize gutwara imodoka mbona na permis, hanyuma nyuma nza kuza nyine mu Rwanda nkatwara, kandi kugeza n'ubu nta mpanuka n'imwe ndakora. Ariko kubona permis y'inyarwanda nabyo ni ikibazo, kubera ko itegeko kugeza ubu ntago ribyemera. Ariko gutwara ndatwara, nta mpanuka ndakora, nta kibazo mbona kirimo. Naho wenda nagonga, ntago cyaba ari ikibazo cy'uko ntumva. Oya, kubera ko n'abandi badafite ubwo bumuga baragonga, bakora impanuka nk'ibisanzwe.
Hari abantu batandukanye ibibazo ukuntu umuntu ufite ubumuga bwo kutavuga no kutumva atwara imodoka. Wowe ubigenza ute?
Uburyo imodoka iteye, ifite ziriya retroviseur eshatu, iyi mbere iri mu modoka imbere n'izindi ebyiri ziri ku ruhande iburyo n'ibumoso. Izo ndorerwamo rero nizo dukoresha cyane kugira ngo tujye tureba uko bimeze, ukareba imbere yawe, ukareba inyuma uko bimeze no ku mpande zawe. Kubera ko njye mba mbizi yuko ntumva, nkoresha amaso, binsaba kwitonda nkakoresha amaso kandi nyine nkabishobora. Si ngombwa yuko mvuze ihoni cyangwa se umuntu aba avuze ihoni inyuma yanjye kuko mba namubonye. Imbere mba ntareba, kandi nanone niyo uri inyuma yanjye mba nakoresheje ya ndorerwamo imbere nkakubona. Nta kibazo rero tugira mu gutwara imodoka. Icyiza ni ikihe? Turatwara pe. Abapolisi bamwe na bamwe barabizi, kandi nanone nta makosa dukora mu muhanda. Ariko ikibazo gihari kugeza ubu ntabwo dufite permis nyarwanda.
None kugeza ubu ngubu mubona hari izihe mbogamizi mu Rwanda zituma batabemera gutwara ibinyabiziga?
Ni ibibazo bibiri. Abantu bo baba batekereza kubera kutumva arahita yibaza ngo n'ubise nibaguye ihoni. Aho nicyo kintu bitwaza cyica uburenganzira bwacu. Ntabwo basobanukiwe ngo barebe hanze y'u Rwanda ese aho bimeze gute, mu bindi bihugu bimeze gute. Usanga rero bafunze hano mu Rwanda gusa ariho hari ikibazo honyine, ntabwo bareba mu bindi bihugu bimeze gute. Nicyo kibazo. Ikindi cya kabiri ni amategeko yanditse. Niba byanditswe kugira ngo babivugurure, ushobora gusanga bihi bibaye ihurizo bakavuga ati oya itegeko nukurimeze ugasanga ni urwitwazo bavuga se ni gute watwara kandi ufite ubumuga bwo kutumva cyangwa se wenda n'abandi bafite ubumuga mu by'ukuri kuhindura iryo tegeko nta kintu bisaba leta nta mafaranga biri kubasaba umuntu arayatanga akiga agakora ibizamini nk'abandi rero ntago ari ikintu kiremereye cyane ku buryo cyaba imbogamizi ku burenganzira bw'abantu
ese usibyo amategeko uvuga atabemerera kwa mwatwara imodoka by'iburayi inzego zishinzwe umutekano mu muhanda yo utwaye ubona bimeze bite
nta kibazo kuko polisi zo bo ubwabo barabyumva baratwumva hari nk'umupolisi mukuru wigeze kumbaza ambwira ati ntago mbyumva neza mu by'ukuri arambaza ati se ni gute umuntu wize akagenda akagera ku rwego rwa masters akaba afite akazi akora akayobora organization kimwe nk'iyi ibintu byose akabikora akabishobora ni gute yananirwa gutwara imodoka icyo cyonyine cyamunanira nawe ntago yumva impamvu y'ibyo bintu akavuga ati rero ubwo uburenganzira bw'abantu ugomba kubahirizwa
ukurikije imbogamizi muhura nazo ubona hakwiriye gukorwa iki
no kugira ngo iryo tegeko rihinduke abashinzwe gutanga ziriya permis cyangwa impushya zo gutwara ibinyabiziga nibaramuka babonye umuntu ufite ubumuga kutumva ntibamushidikanyeho ngo ntabwo uyu yashobora gukora ikizami uyu nguyu ntabwo yumva ntagashobora gutwara bakanga kuguha permis nimba bivuyeho itegeko rikaba risobanutse nta kibazo cyaba gihari ejo nagenda nkakora bakayimba
Arakoze cyane Kwizera Clementina, umusemuzi wa Samuel Munana, umuturage ufite umuga bukomatanyije bwo kutumva ndetse no kutavuga. Avuga ko hari igikwiye gukorwa amategeko akavugurwa nabo bakemererwa gukorera uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Kuko nawe amaze imyaka 7 atwara kandi ntarakora impanuka, nubwo uruhushya rwo gutwara ataruboneye mu Rwanda. Dukomeje n'ikiganiro cyacu mbibutse ko namwe mudukurikiye mwadusangiza ibitekerezo byanyu kuri iyi ngingo aho twabajije ese niki cyakorwa ngo abafite ubumuga bukomatanyije kutumva no kutavuga bagire uburenganzira bwo kubona impushya zo gutwara ibinyabiziga
Niba wifuza kudusangiza igitekerezo ubuhamya cyangwa inyunganizi twandikire kuri 07/28/2032 cyangwa se kuri 07/28/58/14/11 iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp
Rika nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni ku 104 nibice bitatu FM
ubusanzwe iteka rya perezida nomero 85 akarongo kaberamye 01 ryo kuwa kabiri nzeri 2002 rishyiraho amabwiriza rusange agenga imihanda n'uburyo bwo kuyigendamo mu ngingo yaryo ya 7 ivuga ko uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga rwimwa cyangwa rwamburwa abantu bafite ikibazo cyo kutumva cyangwa kumva buhoro bikabije kandi ku matwi yombi bityo ugasanga bafite umuga bwo kutumva batemererwa gukorera uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga Musorine Eugene, umudepute uhagarariye abafite ubumuga mu nteko nshinga amategeko y'u Rwanda, atubwira icyo bari gukora kugira ngo abafite ubumuga nabo bemererwe gukorera uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Nkuru Nziza Pacifique, katumwumve turagaruka mu kanya.
Abafite ubumuga mu byiciro bitandukanye bagaragaza yuko bafite ubushobozi bwo gutwara ibinyabiziga bagaragaza yuko amategeko yo mu Rwanda kibazitiye mu bigendanye no gukorera impushya zo gutwara ibinyabiziga nk'umwe mu bahagarariye abafite ubumuga icyo kibazo urakivuga hiki
buriya mu myaka ishize twaburana guhabwa kategori driving license ntayihari ariko icyo dushima nuko dufite kategori bahari bafite ubumuga ya driving license so ariko ibiganiro bigeze kure ku buryo abashinzwe umutekano mu muhanda tukanira nabo kureba capacity y'umuntu uko yafatwa n'icyamukorerwa kugira ngo nawe iyo ubwo burenganzira abubone ntabwo navuga ngo police turayisaba guha abafite ubumuga bose permit ariko turayisaba ko ireba mu bushishozi bwayo capacity y'umuntu gukorera permit mu ngingo afite nkeya akifite zamufasha kuba yahabwa iyo license ariko tari uteze n'ikindi kibazo muri public.
None honorable ubwo bushobozi umupolisi abona umuntu ufite umuga gafata ikimezo cyo kumuha uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga haratekerezwa iki kuba bwahuzwa n'amategeko ku buryo mu gihe umupolisi yagiye gukoresha ikizamini umuntu ufite ubumuga avuga ati ndashingira kuri ibi nibi ariko biri mu mategeko.
Twamaze kubona politiki police new police yadushyiriweho mvugamo social protection yo kuzayihoza ariko igikurikira iyi new policy nakubwiyemo classification categorization yo kubona ibyiciro by'abantu bafite ubumuga ariko apana muri ango ya muganga ahubwo mu buzima bwose. Ikiri bukurikireho rero ni ukwamendinga amategeko dufite abiri yarengeraga bafite ubumuga. Niyo mpamvu leta yadushyiriyeho politike nshya kugira ngo tuvomemo twamendinge amategeko arengera abafite ubumuga ajyanye n'igihe mu kuza kuyavugurura turagenda twakomplayinga n'izo needs nahoze mvuga ku bafite ubumuga ibyiciro byose haraza kuyongerwamo izi needs zose turimo tuvuga zandikwe ariko nanone imikorere cyangwa amateka yuko bikorwa n'izindi nzego kuko ubumuga ni cross-cutting bikora ubuzima bwose nta hantu bitakorerwa bitavugirwa nabo bakagenda bareba kuri ya police kuri ya mategeko na nibizi bashyize muri ayo mategeko.
Arakoze cyane Depite Musoline Eugene, umudepite uhagarariye abafite ubumuga mu nteko nshinga mategeko y'u Rwanda. Ahavuga ko batangira urugendo rwo kuvugurura amategeko arengera abafite ubumuga ku buryo ayo mategeko azaba anakwiyemo ibigenerwaho kugira ngo abafite ubumuga bahabwe uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Katunashimire mugenzi wacu Nkuru Nziza Pacifique wamuganirije. Dukomeje n'ikiganiro cyacu, mbibutse ko namwe mudukurikiye mwadusangiza ibitekerezo byanyu kuri iyi ngingo aho twabajije ese niki cyakorwa ngo abafite ubumuga bukomatanyije kutumva no kutavuga bagira uburenganzira bwo kubona impushya zo gutwara ibinyabiziga.
Niba wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, twandikire kuri 07/28/2832 cyangwa se kuri 07/78/5814/11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp.
Suti bakunzi bacu, reka tubashimire mwe mwabanye natwe muri iki kiganiro. Nge twabanye kuri mikro nitwa Uyisabye Christina, Mizero Crispe yarari ku buhanga bw'ibyuma, mu gihe na Dino w'amahoro yarahagarariye iki kiganiro. Mukomeze kugira ibihe byiza.
Akano gahacha yasozere ibiganiro makuru twa twafitiye muri kano kanya kuri micro muri kubera Joy Diane ni nahazi nabategure no ngenda bashikiriza amakuru n'ibiganiro vya kino gitondo. Nadia Taha niwe yegeranije amajwi yacu, tubasigiye rero ikiganiro dusangira ijambo.
Abandi, mirin, no, mirungu, no, 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 mugati wanje ho na mahirwe kwisi uyo yameza menyo